Ini Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Ishuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no ku kibanza cacu cha internet aricyo www.radioyacu.voa.com. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwinjira muri politike muri Afrika yoba ari inzira gusa yo gutunga. Umuntu yitegereje neza mu karere ka Afrika usanga abantu benshi binjira muri politike kugira bahakura inyungu mu bijyanye n'ubutunzi mu gihe ukwitaho abanyagihugu kenshi biba atari byo ibaraje ishinga mu by'ukuri. Ivyo biribonekeza cyane cyane mu mishahara irenze urugero abategetsi biha ubigereranije n'abandi bakozi basanzwe. Kenshi abo bategetsi babiha insiguro mu kuvuga ko biha imishahara ari hejuru cyane kubera bituma batarondera kunyuruza amatungo ya leta canke iby'abandi, badashobora kwaka ibiturire canke ngo barenganye abandi. Yamara mu bikorwa kenshi siko vyibonekeza. Kenshi umuntu yitegereje neza usanga abategetsi bamwe bo muri Afrika bahembwa amafaranga arengeye cyane ayo abari mu mabanga amwe mu bihugu biteye imbere bahembwa. Ivyo mu gihe abanyagihugu n'abakozi basanzwe mu bice byinshi byo muri Afrika bugarijwe n'ubukene bukomeye cyane. Kubera iki abanyepolitike babona ko ibintu nk'ivyo ari ibintu bisanzwe? Mu Burundi ho ibintu byifashe gute ku byerekeye ico kibazo? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro mu Mouvement Orange gifuza ko abantu baganira politike bafatiye ku kamaro yo bagirira. Tutarambiranye, ndabaramukije umutumire Francis Rohero.
Mwaramutse neza.
Ico kibazo mukibona gute mu karere ka Afrika ku banyepolitike? Nivyo ko abantu bibaza ko kenshi uravye abanyepolitike abantu binjira muri politike muri Afrika kugira barondere bibabere uburyo bwo gutunga?
Siko byamye bimeze. Uravye nk'igihe abantu ba mbere bagiye muri politike muri Afrika mu bihe hari ukurongera kwikukira mu myaka y'1960, usanga abantu benshi bagiye imbere nk'uko tuvuga mu Burundi nka Gasore, muri Congo ba Patrice Lumumba, muri Kenya ba Jomo Kenyatta n'abandi ntarinde kuvuga muri Afrika, n'abantu batari bibaza yuko ivyo bagiye mu biza kubaha ubutunzi cyangwa biza kubaha akarusho. Hariho ikintu kijanye n'imibereho bariko bararondera ukwikukira kw'ivyo bihugu. Ni ukuvuga yuko inyungu ya mbere uwo muntu yarondera yari iryo teka cyangwa ico kintu ari kariyumvira. Rero uko byagiye biraduga imyaka uko yagiye iraduga, ibihugu byinshi byaciye bitangwa gukoresha amahera, birakoresha iby'ubutunzi, hanyuma bigenda birunyuka uko byagiye birakurikirana. Niho ubu twageze mu bihe usanga abantu bose n'umuntu aho yavukiye atarigera ashobora gushikiriza icyiyumviro cyiza ahantu na hamwe cyangwa ngo akoranye abantu batanu ngo baganirire, ugasanga ubu nyine umuntu yahuka akavuga yuko agiye mu migambwe. Nivyo byatumye imigambwe myinshi muri Afrika igira icyo bita abanywanyi, abanywanyi bakabashira ku iparati nk'ikintu cy'isanamu. Umuntu mugira uti ndagushize kuri umunywanyi wanje ntuzova, navuga byiza navuga bibi ntahuzoja. Nivyo kenshi ugasha usanga abantu baja mu migambwe muri iyo politiki kubera agira ati harya bazompa akazi, harya bazompa iki. Umuco rero wo kumviriza abantu benshi batandukanye ngo wumve uti nakayavuze ibi nk'ibijyanye n'ibya sosiyale uti nakayavuze ibi nk'ibijyanye n'iby'imitahe ngo batandukanye ngo umenye uti nohijwe iyo canke nohuriya ugasanga ntibikibaho mu nyuma byagiye birunyuka aho politiki yakorwa bivanye n'intara abantu barimwo ubwoko abantu barimwo umuntu ukamushigikira naho yoba ari gito uzi ko hari icyo musangiye canke idini n'ibindi kugira ugira uti ahashitse nanje nzoba nugoroye nzoba ndonse iki ibyo rero byarononye ibintu rwose cyane muri Afurika.
Muravuze ko abategetsi ba mbere baharaniye kwikukira mu karere ka Afurika mu by'ukuri bari bafise umutima wo gukunda igihugu bagwanya intambara zitoroshe bagwana n'igikoroni muravuga ko kumunyuma kubera amafaranga amaze kuboneka mu gucukura nk'amatungo ari mu butaka ko ibintu byagiye birahinduka n'ikihe cyabitumye mu by'ukuri haba icyo gihushane hagati y'abategetsi bo mu bihe bya mbere byo kwikukira n'ubu.
Ego cyane icyo bacarabitumye nuko mu ntango abantu benshi ntibari barabitegereye bari bazingira ngo ko izo independence zibonetse bose baca bamirerwa neza ubwo nyene ntibaba bumva uruhara rwabo n'umwanya bizofata. Je ndafatira nko ku karorero ku ijambo muganwa babita bavuga ko atari umugani rudafika kwa Gasore ijambo yavuze muri buka ko yagira ati ariko arashikiriza abatsinze yagira ati namwe babiri mwatureze muratuba hafi ni kuvuga ko icyo wewe waharanira ugishitse ko ntutuka uwundi ahubwo ubuzi ko hari icyo yogufasha nawe ugaca ubwenge ukamenya ko hari icyo uri kuraja kurondera. Akenshi rero muri Afurika haciye haza intureka ugusinda nibyo bamwe no muri abo bamwe icyo gihe nyine bataba babitegeramo bati ko ndonse independence zose biraheze. Akenshi rero habaye ugushamirana hagati y'abantu ugucanamwo biciye ku bwoko n'ibindi mugabo icyitwa ifaranga sico cari kimaze kuja imbere cyane harabaye rero kutizerana gukomeye harabaye icyo twinjiwe mu muri mvorage dukunda kwita manque de leadership aho umengo kuba ubusindira hamwe mu migwi nibyo kenshi abantu bashira imbere uvuze cyane menshi ufise amahane kurusha abandi ukamengo niho yabaye umukuru. Kenshi rero ubuzirongozi bwiza mu mitima y'abantu haba ugushamirana bari byo bifata ikirindi hanyuma abantu baja kwishimikiza amoko yabo n'ibikigiri byabo aho bari nko ku ntara n'ibindi bica bituma ibintu bigenda kuyangara. Mu myaka rero yagiye iratera imbere uko amahera yagiye aratera imbere uretse ko hari ibihugu bimwe byagiye biraca nko mu ntambara hari haho rero bashoboye kuronka nk'icyo nokwita agahengwe icyo runafata nka stabilite babigize rero ibyo wasanga wabaye mukuru yabaye umuntu akomeye cyane yatunze hama abandi akabahera ku ntoki abo bandi rero ntibaba bacimbira bati mbega ejo tuzomutora mbega ejo azogira gute n'ibyo byatumye hari abaperezida muri Afurika bamara imyaka 30-40 ku butegetsi agira ati sinzohava igikenewe si iciyumviro cy'icyo ngomba gushikana ku igihugu igikenewe n'uko haba abantu bansaba nanjye nkabasabisha hama nkabaha hanyuma bakanyoboka badakeneye kumva ibyo mvuze naho rero mba ntandukanya nti politiki yategereza gufatira kubyiyumvira hamwe umuntu akuganirira ukabwira uti mbega muri iyi myaka iri imbere ibyavuze byo dufasha iki byo duteza imbere cyangwa ibyo duteza imbere hakaba kwiyumvira hakaba guharira no kugira icyo abantu bashitse ko cy'akamaro mu buzima bwabo.
Hari abavuga bihweje nko kubwene politiki yifashe muri Afurika kusanga haba abari ku butegetsi na batavuga rumwe na leta kubera iyo ngendo uko ari kuri abisigura ko bose baharanira izo nyungu umwe wese avuga ati arondera gushika aho uri ku butegetsi ari yitwa ko ari mu batavuga rumwe na leta ahashitse kenshi urasanga akora n'ibirengeye ibintu bibi birengeye n'uwahahora none iyo ngendo umwe muri ko murabyitegereza iyo nyifata umuntu anike kizotuma ihinduka.
Ego cyane urumva turakoresha ijambo ngo opposition abantu bose bararifashe ni ukuvuga opposition ni ukuvuga yuko umwe iyo atwara abadatwara baca bavuga ngo bari muri opposition mugabo mu bisanzwe sibyo umuntu ntaba muri opposition kubera atari ku butegetsi ni ukuvuga yuko yategereza kuba afise ikintu cy'igihushane ariko aravuga mu byerekeye imitwarire ingene igihugu cogenda ijambo rindi afise ritandukanye n'uyu yari karatwara kenshi rero siko biba bimeze aje abantu babiri usanga biyumvira kumwe icyo hanshikana noshira hari wanje abandi no bapfunga abandi no bica nanje biwanje bohigwa bakubaka amazu bakaronka ibi n'urya hari ugasanga n'ibyo avuga abo bantu nta numwe bari mu opoze wundi hose baba ari bamwe igitandukanye nuko washoboye kuhaja imbere y'uwundi ari we bayafashe icyo kirindi akagikoza icyo ashaka. Akenshi muri Afurika sinibaza ko hari opposition ari nabyo kenshi iyo uhamagaye abantu babiri batandukanye bamwe baharira umwe bita ngo nezo poza karismatike na bamwe bita nyene bati nabagumye batwara abakarismatike ugiye kubabaza uti ni giki mwebwe mutandukanye ko mu by'ubutunzi mu gihugu cyanyu bakubwira ngo ivyo ntibikenewe ngo tuzobivuga hanyuma ngo igihugu cyagiye mu mutekano wabaza uti mu byerekeye amashuri ni giki mutandukaniye ko ni giki mwokora ntacyo bashobora kuvuga wabaza uti mu byerekeye umutekano mu byerekeye kuvura abantu ni giki gitandukanya ibyiyumviro byanyu ntibigera bakivuga ubwizuki rero uti inyishu yabyo ni iyi twebwe inyishu twibaza ni uko abakiri bato uno munsi bakwiye gufata umutima bagashyira hamwe umutima wabo bakiyumvira tukaramura abandi bantu bashasha mu myaka iri imbere bazoza kuvuga politiki bazoza kumva yuko uwundi yagiye ku butegetsi uwundi adakenyere gupfa uruko avuga uti jewe ubutunzi nzobugira uku cyangwa amashuri nzoyagira uku ivyo byerekeye ubutare nzobikora uku uwundi akavuga ati jewe sindabishima uku nibyo rero bizogenda biradufasha gushikaho twumva ko turamuye abantu benshi bashobora kwiyumvira abantu bataja kwambara imipira y'imigambwe bataja gusa kwambara amabara y'imigambwe ahubwo bashira neza mu mutima wabo bakavuga bati mbega umugambo uri ho unyuri kuvuga iki kubyerekeye iki nanje no kivuga kwiki nimba bagihuje icyo bavuga ko nimba babihuje ibyo bavuga bakavuga ko atari abawopoza ahubwo bakanamarine ibyo bibanza bagasoma babisangira kuko nta n'umwe ari umuwopoza wundi nta namba sibyo
reka tubandanye tuje ku mirongo ya telefone Dani aduteye kama Dani uratwumva Dani uratwumva
yego ndabumva
irindi zina nahuri
ni Dani Junior Manera kiza nkabandi mu ntara ya Murambi
mu Burundi
mu Burundi
yego akabazo canke icyumviro
akabazo rikamwe interano nayo nyine yohara nshoboye gushigikira uwo muntu w'inararibonye yuzuye akaranga mutima no gukunda igihugu Francis nobanza kumuramutsa kwanza nagire imari muje imbere ibikorwa byiwe bije imbere hanyuma nagomba gushimikira hakuru kwico kintu cy'iganiro mbanza gushima ukuntu icyo kiganiro cyafatiye ikintu cyiza cyane kuko mu Burundi ntidupfa ibibanza cyangwa ntidupfa inyungu yo guteza imbere igihugu dupfa umushahara usanga dufumushahara ati jewe ngiye hajya mpembwa neza ngiye hajya nashobora kwisunura ngiye hajya nashobora gukora neza ati ngiye hajya ndashobora gushika ku kintu rero nagomba mfashanye na nuwo Francis mbwira n'abandi yuko abakiri bato twavuga tutugira duhindura ibi twokora gute tutaravyimishahara ahubwo dufise umutima w'ukunda igihugu no guteza imbere igihugu gutyo batoya bacu n'abakuru bacu bakatubonera ko akarorero nibaza ko generation yari ikwiye gufatira ko ibi byiyumviro bya Francis kugira ngo ejo buze u Burundi bwiza cyane icyo nagira nsabe rero nagira mbaze Francis mbega ni gute byiyumviro byoshobora gutera imbere abajene benshi n'abandi batari batafite ibiganza vyera bagashobora guteza imbere igihugu mwiyo ntumbero ya Francis n'icyo cyumviro cya Francis na mvuga nti twari dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira ngo icyo cyumviro gishobore gutera imbere kugira ngo ibintu bishobore guhinduka mu byiyumviro kuko ntacyo dupfa ahakuru dupfa ibibanza n'amaposte kubera umuntu aziga kubaka inzu kugura umuduga kwideplasa gutunga umuryango mu bibanza bya politiki binashobotse imishahara y'abanyepolitiki ikagabanuka cyane hakaduga imishahara y'abakozi ba leta bato bato umwigisha gutyo bizotuma umuntu ava muri areka kuba ministre akaja kuba umwigisha akidoga kubera umushahara uzaba wisunuye n'abiruka mu bya politiki cyane bazogabanuka kubera aho bazaba bari hose bazaba batunganirijwe
murakoze Rohero Alo Francis
nikuvuga ko kare na kare rero itandukanyo hagati y'imishahara y'abategetsi bakuru bakuru wasanganya n'iyabandi bakozi ba leta ari nazo byatuma umuntu nk'akarorero yahora ari umushikiranganje bamukwiye muri ayo mabanga yarasubira gukora akazi gasanzwe kaba nk'umwigisha yahora ari umwigisha akaba umukozi wundi umuyobozi ahandi hasanzwe mugabo ubuntu bigikunda kuko usanga umuntu yadugije umushahara inshuro 10-15 adashobora kugaruka hamwe yarara ahubwo aca yumva imengo akwiye gukora ibyo ashoboye arabinge natembagaza ubutegetsi kuko agira ati ntasubiye hahandi sinzosubira kubaho nanje rero mba nibaza nti nkuko yari kabivuga inyishu ni iyihe nuko twumvisha abantu ko ubutunzi ntibuva mu mishahara y'abategetsi baronka ubutunzi buva mu buryo igihugu gikoresheje nko mu mwimbu w'ibirimwa mu mwimbu w'ibyo korogwa hanyuma ubutunzi bw'igihugu bukazamukira rimwe abantu bagahembwa benshi batera baduga niko byo tegereza kumera ico tuma rero abantu bari muri leta nk'akarero uno y'igihugu cyari cyose cyo muri Afrika uno munsi bo kugira bo fatiye ngo bavuga ati twe kugira twereka abantu ko twemera byukuri ico twaje gukora turagabanya imishahara yacu ihakwe kungana n'iyabandi banyagihugu hanyuma ibyo bitume ahubwo twongereza ibindi mu myaka 2-3 tudugirize hamwe nibyo ucufata uburorero nk'ibihugu bimwe tuvuga za Norvège za Denmark ibihugu bimwe aho usanga abo bantu abategetsi mu bya politiki bahembwa amahera make gusumba abakozi bari mu cyo twita carrière nibyo ahubwo kujya kubushikira nganji kakaba nta kigoro ugize kubera uvuga uti jewe nashize imbere iciyumviro ngomba kuja kukirangura singiye yo kubera umushahara ni bimwe rero wari wahereye kuvuga usanga mu bihugu byinshi biteye imbere imishahara y'abategetsi iri munsi y'imishahara y'abantu bari muri kariyeri zisanzwe yego kuko yo igenda iriyongera uko umwaka uheze mugabe imishahara y'abategetsi usanga iri hasi ari nacyo gituma hari abantu bishika bakabagena mu mabanga akomeye nk'ayo bushikiranganje bakavuga ko batabyipfuza kireka iyo bumva bati ubu ndashobora kuja gukora icyo ciyumviro nipfuza ivyo rero ni Daniel Abajijeti ingene twobishikiriza mu bantu ni kwandanya tubiyaga dushimira umuntu wese aduha uburyo nk'iradiyo n'abandi benshi badukurikiraho bashoboye hose kugira ngo dusangire ibi biyago tubishire hamwe hanyuma turabe yuko turamura muri twebwe abantu benshi bumva bati ejo ntibizoba nk'uno munsi bagafata izo ngingo kandi bakazumva ko baziyemereye bonyine
tubandanye Fiston nawe nyine ari ku murongo wa telefone Fiston uratwumva
ego ndabumva mwiriwe
ego irindi zina naho uhamagara uri mwiriwe
ni kwa Irakoze Fiston ndi Bujumbura
ego ufise ikibazo canke intererano
dore kana nguye ku ntererano hanyuma ndaza kumubaza akabazo gatoya
ego
icambere naguma mvuge ku cyerekane urabona yuko abanyapolitiki benshi canke abari mu nzego zo hejuru usanga bakira imishahara myinshi bigatuma benshi bahurumbira kujya muri politiki icambere tubona nk'inyishu y'ibyo bintu kugira ngo twebwe ugaruka turi hasi turiko turiga tubone yuko tudakwiye kujya gusa muri politiki ahubwo ubuzima bwacu bashira ingufu muri edikasiyo bisigure mu nyigisho kuva mu ntango gushyika hejuru rwose kuko ubumenyi canke edikasiyo niyo ituma umuntu mugabo edikasiyo ikomeze rwose atana ngo kuyiga ngo utuntu ugasanga kuko twiza amasekisiyo amwe amwe ugasanga umuntu ahejeje ntacyo byo mumari twige ibintu ubwacu tubona ariko byo kutubwira akamaro kuko niyo ntwaro yonyine cyangwa nicyo kigwani cyo cyonyine ubumenyi dusigaje kuko mu bumenyi tumaze gukura tumaze kuronka ubumenyi bwinshi bizatuma twiteza imbere ikindi nacyo cya kabiri turabe ubutunzi bwacu abanyapolitike bari hejuru ngambuze ku banyapolitike bari hejuru nibagire ikintu bavuga ati dufatire ku butunzi bwacu nimba ari uburinzi tuvuga ati duteze imbere rwose uburinzi no mu nyigisho tubushiremo ku buryo abantu bose bumve yuko uburinzi bwokwinjiriza amahera rwose ntibiyumvire ati mbere tubaca amahinde tubaca cyangwa ibiti bizatwinjiza amahera nta bibya bihugu ariko tuvuga ati nimba ari bitoro nimba ari ubutare nimba ari uburinzi ariko habe ikintu tuvuga ati ubutunzi bw'igihugu buhagaze ko kandi dutegeka kwerekera hama ikindi nacyo tureke kumva yuko turi ababirokrati bisigura abantu baguma ari mu biro ubuzi bwacu ari mu biro gusa twumve yuko naho waba ufise diplome ya lisanse cyangwa ya masteri cyangwa bakabereye twumve yuko ushobora gukora ushobora kuza mu ibarabara ugashyiraho urudandazwa rwawe uko tubimye muri sisiteme yuko uvuye ko umuntu yenda ikomeza kugira ngo ajye mu biro ni ukuri ngaho tuzaguma tugira cya byiyumviro byo kujya muri politiki kugira ngo dutunge akabazo nako ikindi cya nyuma nako ukwishyira hamwe twebwe abajene cyane abanyafurika tukiri bato twumve yuko kazoza kari mu maboko yacu murabona muri amerika umuperezida yatogwa uno munsi ebwe nawe yindura ibintu baguma muri ya sisiteme cyane abafaransa baguma bose bumva yuko igihugu aricyo bashyira imbere ubutunzi bw'igihugu iterambere ry'igihugu iterambere ry'umunyagihugu kuko kwisi leta yongereza amadepanse kwisi yuko usanga n'umunyagihugu yongereza ubuzima bwiwe bwo kubaho bwa minsi yose mu gihe rero tutagize uko cyane tukishinga kuvuga yuko twiyumvira yuko ibyiyumviro byacu ari byo kujya mu biro cyane muri politiki nta tuzuba turiko turaja akabazo rero nagomba ndamubaze Francis nagomba namubwira ati nta kuntu abajene cyane we twumva yuko afise ibyiyumviro bikangurira bikangurira bose abakiri bato yobira icyo bitno kwita nka koletisho y'abajene kugira ngo duhurire hamwe kandi duhurize ibyiyumviro kuko bitabaye uko ndumva umwe soza arazana icyumviro cyo gasangagira ko yirezo sose cyane gihera bari kwarakiganira n'umuntu muganarumwe ahantu ahantu hiyaguye kugira ngo ashobore kugiterera kama namubwiye na kama namusabe icyo kintu n'umwe yuko cyoshoboka kuko icyo tugiye hamwe ndumva yuko tutera imbere kandi twuzuza n'ibyiyumviro bikomeye bikaba nk'ikigwanisho mbere abantu bose bakabona yuko iterambere y'igihugu rihagaze ku bantu bakiri bato.
Murakoze.
Sawa n'icyo ego murakoze namwe
Francis
ani afite byiza mugenzi nibaza ko nohera kuce yarabanje kuvuga ego kubera ni nkahagize ati ngo abantu nibamenyereye uko ngo abantu bize basenga nk'amalisansi ngo boja kudandaza naho nyene bitabavyumvikana igihugu burya kugira ngo gicigishe umuntu agere kuri nivo ya lisansi kimwigishe kugira agere ku rwego aho aheza amashuri ibye nuko bwa ko ico gihugu kiba kimukeneye ayo mahera nk'iki bacayakoresheje kugira ngo acaje kwisumamwo igihugu rero igihe bijya yahereye ko bwo kwenze cyisa neza mu burimyi mu bworozi muri ibyo bintu bizana amahera erega ibyo bihugu bitunze niho byahereye uno munsi biri byageze aho biriko biraja mu rudandaza rukomeye rw'ibigwanisho n'ibindi kuko bafise aho bahereye nahungira nti igihe ibintu byo mu bihugu byo muri Afrika byo babifashwe mu ntoki n'abantu bafise ubuntu bazi neza icyo bagiye gukora bazi neza ko batagiye kongera agashahara bo kwenze cyisa mu bintu byinshi byunguka cyane amahera akaboneka ibihugu rero mu Afrika washaka no Burundi ntibiragera aho byofata umuntu apise lisansi ngo bimute mu ibarabara ngo naje kudandaza biramukeneye akarorero dufisha amashuri menshi muri iki gihugu abana biga ijana mu ishuri murabizi mwese kubera iki bige bishoboka ko abantu baheje amashuri baba bari kwarayerera mu ibarabara amashuri dufisha amashuri arimo abantu bashika ijana muri Afrika henshi nuko si bikogwa rero bibuze bokora ahubwo habuze ukubitegekanya ico no kwita planification abantu nivyo rero twe tuba twiraza yuko byo duhuza ibyo navyo giza ati ni habi collective sinoja kugira ngo ndabihakane nivyo turimo haraheze imyaka ishika 30 kuva muri Afrika mu myaka 90 haje ico bita pluralisme dide hakaba amabwizo shingiro ari kuri byimbiro harabaye mashira hamwe menshi muri Afrika amashyirahamwe yaragwiriye ayo makolektifu y'abajenali yaragwiriye abajene nk'uko abivuga bamwe batandukanyemo nk'uko abakuze nyene bameze kumwe navuga ntabakwije bamwe baja ku ruhande abandi bakaja hirya bagaterana amajambo bagaterana ibidashika niko nyene nabo bakiri bato bameze igikenewe rero si ukongera ayandi makolektifu si ukongera iyindi migwi ahubwo nuko muri iyo migwi yose twebwe twibaza ko harimo abantu beza bara mu bantu bari ku butegetsi abantu baba bagwanya ubutegetsi abantu bari mu migwi itandukanye iyo migwi yose irimo abantu beza icabuze simigwi habuze mekanisme ngira ngo novita mekanisme yuko abantu bagira bati mbega hari uwo duzi ikiyago cy'iteka nanje nimba nahora ndi muri uwo mugwi nimbe ko kiriya no gikurikira kuko abantu b'ineza baranizwe cyane mu migwi yose barimo banigwa n'abashefu kubyo ababita abashefu henshi bumve ngo kirazira ko umuntu akimutavuga kirazira ko ufite iciyumviro cyiza avuga iyo nigiririzwa rero by'abantu biteka nibyo twebwe tugira ati muri mouvement orange nidukureho iyo migozi iboha abantu ibabuza ico biyumvira ibabwira ngo ko baje muri umugwi ngo bahashefu bazoguhiki dushaka habe by'ukuri ico no kwita independence ubwigenge bw'ukuri bw'umutima w'abantu kristo ahari uwo dani ahari yumva ati jewe nta na kimwe kinyunga na Francis nta yandi mategeko anyunga nawe atari ciza ariko aravuga icyo kiza naho noba ndi hehe aho noba ndi hose ndacemera kandi kigiye habona ndacubaha nico rero twe twibazani benshi uno munsi mu Burundi bazigiririjwe no kutamenya iyo boja kuko barazi ibyo biyumvira mugabo bumvune ngo zaranizwe ni baraniganye ijambo nitwugururira imitima tugire ubwigenge bw'ukuri bw'umutima hanyuma tuvuge tudatinya tuvuge washaka kuko abandi bibaza ko kuvuga ari gushira isoni bibaza ngo ko wavuze ngo ari ukutukanye ngo tutsaba gusumba oya nta namba ntidukeneye gushira isoni ahubwo niduce bugufi abo bantu bamwe badusumba twita ko hari byabananiye tugerageze kwigenza ukuntu bashobora kubibona nibyo abatari bakemo nibo turabizi n'inkomwa hato murabizi henshi muri Afrika ibyagiye biraba nibaza rero ko igikenewe uno munsi twebwe ni kwiyunga duciye bugufi tugenda tubaganira babiri batatu batatu gushika ibihugu byacu byuzuremo umurindi w'abantu b'ineza nibyo dukeneye
urakoze
bishika
abantu b'ingeso mbi bakageza ku murindi ukomeye w'inabi kandi bagashika ku byo bipfuza nije biteye isoni y'abantu b'ineza badashobora kugira umurindi w'ineza ngo bawuhagararire ngo bawemange imbere y'abantu batayiwe barashira isoni kandi birashoboka. Nagomba rero gutumira Piston ko twahujwe n'iki kiganiro ejo tuzobonana hirya ejo tuzoganira maze uwo murindi ubandanye uduga mu neza ya bose.
Urakoze Philippe ari ku murongo wa telefone. Philippe uratumva?
Yego ndabumva neza cyane.
Irindi zina nahuri?
Nirimenye Imana ndi Muyinga
mu Burundi.
Yego mu Burundi.
Ufise ikibazo canke intererano?
Jewe mfise ikibazo kinini babita umutumire kandi ndamuramutsa cyane.
Arabumva?
Yego none ko tubona abo banigiririzwa muri Afrika turabona ni benshi cyane kandi nabo birumvikana ku navuga ari mu ruhande rwo banigiririzwa none ko tuzumva weba bateganya gukora iki kugira ngo abo batunigiririza abanigiririza ngo bashobore kugabanya iyo migiririza ligirirwa abantu bato bato twebwe duciriye hagufi. Nicyo kibazo narifise.
Murakoze mu mwishure.
Ndatandukanya gose kugira umubabara w'ico ubuze no kugira ishavu rirengeye ryo kwibaza ko ariryo ryo gushika. Je ndakunda gufata ubororero mu cyandika cyane gose ngashaka kubyamba atari bake njewe na ntabonye kwa gasore iyo ngerageje kubaza abantu ndabaza nti mbega yigenjije gute. Yigenjije gute mu bihe byiwe ndakunda kubibaza gose kandi abantu benshi bakansigurira. Hari abantu batazi igituma kwa gasore yafashe intoki zitatu akazijana muri itona abantu ntibazi ko yazikwiye mu basukuti. Mbega ni kuki yazifashe? Yari karaca bugufi agira ati ni igice cyotuma ishikana ibintu yumvira mu banyagihugu hasi nkiriwe nderurira ba Babiligi nkiriwe nderurira ba Barundi basanzwe bakorana n'Umubiligi bava baza ngo duhangane. Nuko yashoboye gushikana ibyiyumviro byiwe ku gatumba abantu bakamutegera ico gihe nta radio yari hari nta telefone yari ihari. Naho nibaza nti abantu rero kenshi turikiranya kuba tufise icyo tubuze no gukabya ishavu ngo nibyo duhadushikana. Nshaka ko abarundi benshi jewe Francis baca bugufi bumve bati jewe ndafise icyo mbuze nurya akubujije icyo ubuze urazi ko nawe imbere yaravuga ko afise icyo abuze. Inabo abari imbere yiwe bose bagiye barabura ni kuvuga ati nico mbere yagize kudeta agira ati mbuze iki abami banse kumpa bagazagira uko agira kudeta agira ati nico mbere yanyu niki. Buyoye yagize uko akubita kudeta bagaza agira ati yanyinyiki abafodebu bakuye itona bagira bati yatwimyiki sendebede yajigira iki fodebu yatwimyiki ntibyari bikwiye kwa mukongo je ngo ko banyinyiki nanje ndagifata hama ndacima abandi. Hakwiye kudugu undi murindi utari uwishavu ishavu ntirishobora kuzopfa ribaye inyishu mu byo turiko turarondera ahubwo nitwe yumvire by'ukuri mbega aba bantu bose bagiye baharanira gushaka ku butegetsi nabone bari bato nk'uko twese turi bato. Abenshi igihe cyose banigiririjwe bari bato nk'akarorero murabizi ku micombero yagiye kubiteka cyose imyaka 25 bagaza 32 buyo yari 38 nubwo yuko bari bantu bakiri bato abo bose nico bituma ngira nti ishavu rero ntiriza kwishura ukwera unigiririjwe ahubwo abarundi imiryango yacu nitangure kurima yimbure umurindi w'abantu baciye bugufi bumva bati turashobora gufatanya turashobora kuronka inyishu z'ibyo twipfuza duciye bugufi. Birazi ko hari abantu badabitegera kandi bibaza yuko ingere kuyinda ariyo inyishu n'ubu ndabiho bisubiramo kandi nzakoma ndabivuga uzokora ingere kuyinde n'abandi bayikora inyuma yawe nta kizoboza ko tugera mu myaka 2003 tukimeze uko ikibazo nyinshi mu myaka turiko turajamo nuko haje ubundi murindi w'abantu bakiri bato uno munsi bangana nk'uwambaje ikibazo bagira bati nidufatane mu nda twumve icyo turiko turarondera atashavuririmo. Ibyo rero bizotuma bikuza ibibyiyumviro byiza turiko turavuga nkaha tugira tuti mbega iki turajishinga nuko nakava mu kibanza yahora ahimbwa miliyoni 3 nanje ndacicaremo nuko naka yahora ahimbwa miliyoni 2 ari umudepite akivamo nanje ndahicare nuko yahora abigira gito jenerali ahimbwa 180,000 ahabwa ndahicare cyangwa ikirukuri nuko haje abandi bantu bagira bati turashobora kwenze kisa mu burimyi muri ibi n'ibi n'ibi abakora bahose bakaronkuko abadandaza bakaronka icyo bahakura abarundi bose n'urya muntu ari hajya kwibarabara ariko adandaza itabi akaronka icyo ahakura n'icyo twebwe turiko turarondera tugwize umurindi w'ineza ukureho umurugayitse w'ishavu ishabu sijo rizozani nishu.
Urakoze.
Nishono shura kumugiri.
Urakoze. Desire na wenyene aradote ya kama. Desire uratumuva.
Ndavumva.
Ego. Irindi zina na uhamaga yuri?
Irindi zina ni kwanza mbimana Desire.
Uhamaga yuri he?
Animani. Ndi muna la yaru yugi mugisu.
Ego. Ufisi chimu viro change akabazo?
Ego. Nagomba kutere wiki yungu. Nagomba kuvuga kuri ibi bintu by'uko umuntu wese abantu bose aho bari hose barondera kuronka amahera gusa ahubwo batari ko bararaba inyungu z'abanyagihugu babigoye bakabashira imbere yabo ni kuvuga nagomba gusaba yuko umuntu wese bene umurongo ni kuvuga umunyagihugu ariko aratora yaba umurongo yahaba ku mutumba narabe tinaka ava ngaha nahati azomfasha ikinini nikuvuga akabanza kuraba inyungu y'abanyagihugu bose nikuvuga iyo imaze kuraba inyungu y'abanyagihugu bose bica bituma n'ubwo watoye nawe amenya ati nizewe n'abanyagihugu nawe amaze kubona ati naka yanteye kugira ngo umarire iki asagire akamaro aca afasha umuntu akurikirana ubwe avuga ati niwe yasizeho gusa ibyo nyine bigaca bituma umuntu wese ahari akaraba inyungu z'abanyagihugu ahubwo araba inyungu ziwe atunze wahava ntarakora ikiniki n'iki kandi atari se abanyagihugu bari bamwitoreye na leta igice bari bamwizereye igice gikurikira ni uko umuntu wese akaraba uwo arongoye ahubwo umuntu wese araba ibyo ariko araronka muri leta.
Murakoze.
Tuvuga yuko
Eko mubanda muheraheze ikimvira cyanyu n'igoga?
Narangije gusa nagomba kuvuga ati umuntu wese atarakonerera umujyajejwe apfana byo kujya araraba ati jyewe ndi ngaha nanjye ndiko ndaharonka iki gusa ngo ninaheza ngo nzabona avanyemo mwinyi ahubwo arabe inyungu z'abanyagihugu nizo nagomba guterera.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sisanga aho turiko tuvuga ku byerekeye politike mu karere ka Afrika. Turi kumwe n'umutumire Francis Rohero yoboye ihuriro ry'ivyiyumviro Mouvement Orange. Umuntu yitegereje neza mu karere ka Afrika turiko turavuga ibyo bibazo byose, usanga ubutunzi buri mu minwe y'abanyepolitike n'abandi babegeye begeranye nabo banyepolitike bumvikana ku nyungu zabo. Mugabo uravye muri rusango asanga abanyagihugu nta karusho bafise n'abakozi bato bato ntibashobora baranigana kugira bashobore kuronka uko bitunga n'uko batungisha imiryango yabo kubera imishahara yabo iri hasi cyane. Icyo novuga mu France muri ivyo bihugu byose byo muri Afrika nta class moyenne iriho. Iyo class moyenne itabonetse nta terambere rizoboneka muri Afrika. Mwe mubibona gute?
Ego cyane Fidele, harigeze kuri iyo class moyenne. Je ndakarorero nibuka ndi umwana, abategetsi ntibahembwa amahera arengeje abakozi basanzwe muri iki gihugu. Uraze nk'inzu abakozi ba leta bose babamwo wasanga zisa. Hari ibindi bintu byinshi by'ingorane mu gihugu bijanye n'ubutungane, bijanye n'umutekano, bijanye no gukumirana. Mugabo nabo bari ku butegetsi wasanga abari hejuru n'abari hasi wasanga bahakwa gusa. Ukabona yuko hariho class moyenne, washaka ukabona ko abari hasi cyane abo nita baruhebwa. Ukabona ko bari muri mu Burundi batari bahari, abantu benshi barafungura gatatu ku munsi. Umuntu w'umukene yarajana umwana we ku ishuri hari imyaka ishika cumi, akabona ko yabaye umutegetsi yashikiriye iteka yamwipfuriza. Ibyo niko byari bimeze. Icyagiye rero kiraza muri Afrika, harigeze kuri ibihe abanyapolitike mu kuduga na cyane cyane mu myaka ya 90 wasanga bagiye kugira nk'imigambwe. Abari ku butegetsi rero bakagombera kugumya ubutegetsi, abipfuza kubushikira bakitwaza ngo bagize umugambwe ngo baje ku butegetsi ngo bagiye muri muco bita intwari y'imigambwe myinshi. Mugabo uwo mugambwe ugasanga ni ishusho rya wa wundi wari uhari mu byo biyumvira byose mu byo bibaza byose. Ibyo rero nibyo byatumye haza ibintu by'abantu baja kwitwa ko basangiye ubutegetsi bakaja kubyumvikaniramo, hanyuma inyishu bakagira bati twiyongera imishahara tuze turaduza kugira turonke. Ibyo nagereranije mu bintu nari maze iminsi nandika nerekana ingene ubu mirade usanga hariho namashira hamwe yabwiye arabanko mu bihugu hanze yazana abantu gukorera ngaha gashaka kubahemba menshi abari mu marete yo bagashaka bashaka kuja gusumba abo bandi ugasanga ni nka gatete bagira bati turushanywe ko barye bahembwa ya natwe duhembwe menshi naho bagiye gusiga umunyagihugu muto yarafisa akamara mu gihugu nk'umwigisha umuforoma umuganga abantu batandukanye bakora muri leta ugasanga basigaye hasi mu gihe abategetsi bihaye amahera y'umurengera rero nico warugize uti iyo class moyenne ntibaho yarabayeho hariho icatumye ipfa abantu bose rero nibyo nagiye mvuze kare usanga bagira bati mbega kugira ngo nk'akazi no bigenza gute bakamubwira ati ngo mu mugambwe ingukotize ingorondera ikarata bazoca baguha aho burara bati mbega mu gihugu turafise umuntu ahuye n'aka kazi twipfuza turafise umuntu abishoboye ivyo ntibikibaho rero muri Afrika ahenshi ntabikibaho mbere nini wacu abantu babivugira hero utagiye mu mugambwe tuzopuronsi cyo tapisi karata ari navyo byatumye abantu bamwe bukubesha ufaka bafite amakarata ane cyangwa atanu y'imigambwe ku mutaga akaba ari muri uwo mugambwe yaca mu yindi ntara akamba inkopero y'undi mugambwe imbere munsi y'undi mugambwe agira ati hose ndovomera uruzona umera kare nuko rero twagiye turagwa mu byo sanganya nibaza ko ubu unye icyo nagira mvuge kuri urya munyanya yarahejeje mutumire yarahejeje bambe uwo undi yarahejeje kuvuga mu kanya agira ngo twohanura abantu oya abantu bamwe babikinwe n'inkana so kuvuga ko ari byo bihenda si ibintu bya kubahanura barazi ko ariko bimera hariho n'abari ko barumviriza ibituvuga bagira bati abo nibivugira yabo bizogumuka kandi tuzoguma dukora mwuko uno munsi umuntu afise imyaka 18 uno munsi mu myaka 20 azoba ari wafise 40 azoba afise uburenganzira bwo kuba umutegetsi w'iki gihugu uno munsi twe tubaza tuti natangure yitegure yumva ingene azobigenza abantu bumva ingene bishoboka twogira imana uwo murindi w'ineza uno munsi ugashoboka uwo nyene yatelefonye niwe yavuga ati jewe ejo nogira aho ngera nokora iki dushaka kwigisha rero abantu bagira bati jewe ejo ninaja ngaha nzogira uko jewe ninaja aha nzogira uko abantu bagwire kandi bumve ko bashobora kubikora
yego
bizoshoboka tudashobora kwinvestisa mu bintu bizana umwimbo w'ukuri bigaha agaciro amafaranga dufise umuntu asanzwe akumva ko ashobora kugura icyo yipfuza bamwe bari heje bakumva bati turashobora natwe kuva kuyamisha haraturiko nta nuko hapa twingingo haba hagiye imbere abantu bafise ubuntu bubageza kuri ya leadership tusanzwe tuganira
yego Leonce ikibazo izina nahanduri nahuri ni kibazo cyangwa intererano
yo asindi mukayani burundi
yego intererano cyangwa ikibazo
ni kibazo twese natwe turabajene allo
ndakumva
ati turabajene bakaba bari ko baravuga ibintu bya yo kuvuga ngo ubugiye ku butegetsi abagiye nko kwikunga haja biratugora gutahura kubera muri ubuhage ugomba haze adavuga yuko atazobwira nkuko amaze kuhashika bigata bigenda nkuko nani gute dushobora kumenya yuko ubutwara ubujyo uri kariya mamaza atazoba batwara nkuko urakoze
murakoze mu mwishure Francis
ndakukivuga kuko ibibaza ko hari abandi bazobikora niba utizina giwe Fidel
izina giwe ni Leonce
Leonce kuki wewe wibaza ngo abandi ni kuki wamawumva ko abandi bavuga ngo bazohaja ngo bazobinde wewe ni kuki utohaja iriganiki kibazo mwa mamwibaza yuko ngo ibyo bintu bizokora abandi abo bandi nimubazi nta n'umutima wabuze jewe nibaza nti umuntu nkawe wewe Leonce wa telefoni muri iki kiganiro urafise nawe icyo wifuza kuki uno munsi nawe utumva yuko woje imbere nawe ukabikora erega nuko abantu benshi bineza baratanze imihoho mugabibaza yuko umuntu wundi akunda urutari wazoza kubikora ngo nuko yababeshe ku iradiyo kubera iki nibaza ko ari wazobikora ndagusabye Leonce shira umutima wawe hamwe shira ikiboko cya ukuboko kwawe kugikiriza cya wiyumvira uti mbega jewe Leonce nakoze kugira ngo ibi bintu bimere neza ni kuki abantu b'imeza tuzokwama tujimarariwe turi muhira turyamye tuja gusenga dutaha ibineza ngo izokwizana ntibishoboka abana b'umwijima bo bafise ubwira nabivuze kare bafise ubwira abana b'umwijima barakora naho bashoboye hose barunga imigambi bagahanura umugi bakagira byose kugira ngo bashike ku byo batindeza gushikako mugabo abantu b'imeza baguma bidoga ngo ntibikunda ngo ngo yahora bivuga none washaka ze uze baramusume ejo ushaka aze avuga yuko azobigira neza azobigira nabi azokubwira nyine ko azobigira neza ikibanza rero ni wewe Leonce uno munsi uvuga uti jewe nifuza ko ejo bija neza ntegerezwa kuba mu iruhande mbega ku mutumbi wawe ejo ni ndazotokwa ko kumutumba badafara imigambwe ubwo kumutumbi wawe ntinda wagiye gutembera abandi bari ko baratora umuntu w'igito hava byonone ubwo kwikomini wawe ntuhatugenda gutembera ukigira kuraba match ya Real na Barca abandi bari ko barabikora hakaze duzo byonona kandi wowe waruzi ko kumutima wubishoboye ubwo abo bajya mu migambwe ibajemwe mwebye mubona mugacamo numa bagiye gukora ube gito namwe mubona hama mukaguma mwidoga ngo bavutse ngo bavutse nico gituma nabahaye murindi wibaza ko kwa gasora ari uko yari ameze wibaza ko ndada yari uko yari ameze kada jewe sinemera ko abarundi bose ari bito ibishoboka hariho abantu biteka hariho abantu b'umutima mwiza twese turabazi mugabo ntacyo dushaka gukora ngo bashike heze hanyuma tuza kwidoga iyo hari abari ko babikora nabi urakoze
Nakoze, inyasi na wenye na radute ya kamo, inyasi hamagaye uri he, irindi zina?
Ii, mrao, mrao.
Ego?
Yere, nisi tuwazo na yangu mumbarizu mutumiri.
Ego? Arabu umfa?
Na shakakumu waza arayemje, uri iki gihe tugezemo politike Burundi, arabona yitayo kuwe nigihu. Ikindi kibazo na shakakumu waza nashaka kumubaza kuri barimo kuvuga byo kuvana abana mu mabarabara bakabasubiza mu ngozi wabo nagira ngo mubaze urabona kubasubiza mu ngozi wabo no kubafunga ariko kibazo cyaba bari kuzashaka ibigo bashiramo bakabashakira icyo bakora niba kubigisha imikino bakabigisha gukora ibintu bitandukanye ahubwo ngo basubize mu iri wabo n'undi aje kwiba bicwa n'inzara kibaje kugora abanyina wabo cyangwa aje kwirwa bibi nagira ngo mumbarize umutumire aturebere cyatubwire niba politiki yo muri iki gihe yitaye ku banyagihugu cyangwa se niba abana bo mu mabarabara nabo kiza kuba gusubiza muhira iwabo cyangwa we ari kubafunga
murakoze mu mwishure
budutsinde ga politiki yo yitaye abanyagihugu ni bimwe naho bibaza abantu bose bashaka kugira ngo twe turayishyigikiye abantu ntibayishyigikiye waje kuba batsinde ga mwishyigikiye kubera iki hagaca haza zankure ka twamatiriko turavuga je hari ibintu bitandukanye byinshi cyane bituma ashobora kwibaza n'imbega politike y'igihugu kinaka iritaye abanyagihugu hariho rero ibyo bitama yandisha ibiharuro bigashobora kubyerekana bikabigaragaza nico gituma nk'abandi mvuga nti ninje kuvugisha ibishobisho ndiko ndavuga ibintu bimwe bimwe muri umwanya nicaye ngaha anya hari ibiharuro ntafise mugabe ikibazo mba ndiko ndabaza nti nk'imwe navuga kare mbega umwana wawe ku ishuri bicara ari bangahe ku ntebe niba babicara ari batanu umwana adashobora kwandika neza nicho mbangerageza kubaza kandi ntawe mbashaka kugica kwimiragwe rimwe na rimwe ibintu byose bihari byatuvuye ko twese kuko tugenda turakomera amashuri tubonye wese twibaza yuko byose ari uko ni bya bintu bigaruka hahandi y'abantu bose bibaza ko ari gukomera amashuri kugira ngo bazogire icyo bahakura n'ibintu niyo byonone kandi tumenya kumenya icyo tubivuga ko nibyo mbegiye tugiye kwa muganga abagwayi bacu bakomakomeye benshi ubwo barafise aho baryama ubwo barakigwa neza bakavugwa n'ibibazo nk'ibyo dushatse tuja guhari bamwe bashaka kugira ngo kare siko byari bimeze si ikibazo cya kare canke ryari uno munsi mbega umuntu w'umubyeyi yagiye kubyara ko tugira imana akaba ashobora kubyara ku buntu ubwo araronka haryama abandi bashaka kugira ngo shimye ibyo bose nibyo jewe ntariko ndajamwo nico gituma kugira ngo ndakumvishe neza ingene politiki ishobora gushimisha umuntu mba nibaza nti byonezera mbonye umunyapolitiki wo mu Rwanda anyereka ati ngiyi programme je nashize imbere kandi iyo programme imaze kuyishyira habona urashobora kuevaluwa ukaraba ibyo nakoze akenshi rero jewe naragenduye imigambwe myinshi ndabura programme ivuga iti iki kintu twacipfuza ku ishusho rimeze uku n'uku 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 nico gituma umwe wese ariko arakora ibyiwe aza kubwira wa mugani sinzi ko ari w'ikinyarwanda cyangwa w'ikirundi ngo ube gito bw'umugabo nibwo buryo bwiwe biba bibabaje rero biragoye kugira ubimenye duca tuja muri za mpari yikimeze neza n'ikitagira nabi nayo umurundi wese uno musahari yabo ubushonje adashobora kurya kabiri canke gatatu ku munsi yabo ububuza akazi abipfuza kumererwa neza arashobora kuba ku mutima w'iwarumba ati mbega politike ya nimari iki ubwo politike n'abanyapolitike baje hejuru bakaja kuganya bakaja kuvuga bakirwa mu mpari canke n'umunyagihugu arongera ico yipfuza ico gihe rero umuntu wese arashobora kumva ingene ashobora kubivuga ico kibazo kigira kabiri uvuze uti abana iyo nkuru ntayo nzi ingene abana bariko ibyo bo baba barabagize no bantu itanshikiriye neza mugabo jewe no guha karorero mu mwarangira afite igitabo kivuga neza ingene abana bomeregwa muri iki gihugu aje mu mama barabara mbere ubu 66 bakira abana icyo kintu cyashitse kuba tubiye mu ntambara zikabije mu 93 aha abantu benshi bagima barabara ico gihe barabana ibaze rero umuntu yarafite imyaka 13 ari umwana mu 93 akaje mu barabara uno munsi yababa 40 ntakira umwana w'umwe barabara no mu mama no mu papa w'umwe barabara usanga bura haryama ayerera atagira chefo cyaruguru nabantu rero benshi bakiri mu barabara inyishu yabyo suguja kuba shira mu kubabo hacanye kubagira gute inyishu yabo no ubutunzi bw'iki gihugu no kubaha ibyo bakora ibyo nabyo nibyo kenshi dukora kuvuga ngo ibihugu byacu birakenye ibihugu byacu ntibikenye bibuze itunganywa ryiza ry'imibereho y'abantu nuko niko jenda bifata abantu ntushobora kuja kubaboha kubajana ahantu utegereza kubagangiza bakunda imigambi uri kurategura kugira ngo baronke icyo bakora ni na bamwe bagira bati tubajane mu mashuri ishuri abantu bose ku isi bategereza kuja mu ishuri mbwa barategereza kuronka urugezo bagera ko kugira ngo bamenye ibyo bamenye ahantu barondere ibyo bategereza gukora kandi umuryarya ukwipfuza kwiga abantu bose ntibabikenera hari abatabyipfuza mugabo barashobora gukora ibindi je ndamaze kubona abana menshi muri abo bana bavuga ngo bamwe barabara bazi gukina umupira bazi kwiruka nka gusunza Francine mugabo ntibazopfa bageza aho bashobora kubikoresha bazi kujisha bazi ibintu byinshi mugabo ugiye kubaboha kubamara iki nibaza rero ko ari kibazo c'abantu baba imbere nijo ndiko ndabwira nk'uyo a telefone nitwe ubu twari gutegereza kutangura kuyumvira tuti mbega ho gutuka abatwara nitwe twotegura iki ko erega ejo bizodushikirako erega n'abandi benshi bahari mu myaka 10 sibo bari bahari kandi nabo bashobora kuba bavuga uko mugabo umuntu babaza babona bahagiye iyo kenshi rero uhagiye giturumbuka utigeze ubitegura bikuba ko nk'abandi niho biza turi muri bya bindi ugasanga turiko dusubiramwo mu birenge bya babandi babyononye kuko tutigeze twitegura ico twokora
Eko, Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye politike muri Afrika ko abanyepolitike abantu barondera kuja muri politike ko boba babitumwa no kurondera gutunga gusa kwitaho ineza y'abanyagihugu. Emile aduteye akamo, Emile uratwumva?
Twumva.
Yego, irindi zina naho uri?
Naho mure ndi mu Kirundi.
Yego, ikibazo canke intererano?
Ego nagomba gushimira umutumire akigira akivuga ukuri ariko turazi politiki yo mu Burundi kuko igomeza ku butegetsi kw'abanyagihugu kw'umukuru w'igihugu kubera inyungu ziwe adashaka kugira ugiye abandi ngo bayobore ibyo biteye impungenge nta ntuze nta kizarondera abanyagihugu benshi turaburunda kahise benshi bagiye bashyira imbere indagusa nta banyagihugu bakunda ngo bashyire neza abanyagihugu ngo nabo bagire batere imbere umuntu arabye igihugu cy'u Burundi ari igihugu cya nyuma gikize gikenye biteye isoni ukumva bamwe bageze n'amakore abitwa ngo bayoboye igihugu bayajyanye kuyabitsa hanze nyakubahwa Gabriel Rusire niwe yahora ajya mutima menya ngo ibisi habiguma byiza igihugu ata amafaranga batazi iyo baza bakaca bataza yajya agaca biruka bagaca bamwiruka ko ubuse kuvuga ngo turakwereka turagufunga arazo murarawa Ernest Mani rumva urabona yuko bamuzimanganije n'ubatawuzi abamwishe mugabo byose byaheze uko nyine ariko vizyo nyine nagomba guterera murakoze
Inyasi nawe nyine araduhamagaye Inyasi irindi zina nahuri ikibazo cyo intererano Murantunga Jean Marie uratwumva?
Ego alo ndabumva ni Jean Marie w'Ingotse.
Ego ufise kibazo canke intererano?
Ego je ya intererano kuri uwo mutumire shima uko kuri uwo mucejeje gutanga. Bagabonagira mbaze nti rero none uwo mutumire yafise groupe na adresse kugira ngo abantu bafise ibyumviro bizima nk'ibyo o turaronka ho tubasanga kuko na jeremba zigihe niyo ngati mbega nta bantu bakihari kuko nabo barondeye ama independence uri kuraraba harabanje kuba ma groupe de reflection haraba bageze ajya makuru yo mu maritirate za negritive n'ibindi kugira abakonsiyanti z'abantu babakangure hagire intwari ziboneka nagira mbazure kuyo yo mu hanje go bafise adresse yabo na kriteri ukeneye kwa adresse bo kugira duhanahane byumviro twumve aho twashobora gushika kuko nkuko yabivuze abantu benshi bavuga nti twarihebuye twaratanze imihoho twenda tuti ntibigikunda nibyanya migambwe gusa bavuga nti imbere umunyapolitiki wo mu Burundi igeze kuvuga ngo Burundi ni ya pado politisien ni yake de demande d'emploi ukamenya n'abasaba akazi nkuko yabivuze mu ntangamara y'ikiganiro kaka rero muri make adutomorere aho twashaka kuronka ko yengere foza turahura kugira abantu afite ibyumviro nk'ibyo y'ugukanura tugakanguka duhanira ibyumviro. Murakoze
Francis Mumwishure.
Orange sishira hamwe nkuko abantu babimenyereye bibaza ko ikintu cyose kiriho izina ngo nuko kwa ishira hamwe ngo rikorera ngo ishira adresse oya ni kugiye yatangwe kubivuga avuga ati ni groupe de réflexion twebwe twagiye tuza turavuhura n'abagenzi tugerageza kuganira uko nyene kuko hariho ukuntu abantu bagiye bagombye kugira abantu ngo kugira ngo ugire ikintu aho kigera ngo ugire umugwi ngo hama mugashingirize ngo mukagira uko unye n'imigwi myinshi iriho muri iki gihugu hari amashyirahamwe menshi hari imigambi myinshi cyane mugabo icakamaro si ukuvuga ngo twebwe ngo tubisunge ngo tugire uko oya sama adresse cyangwa ibyo kwerekana bijya nyene basanzwe bagira ngo ibyangombwa kugira umugwi ujeho. Uno munsi jewe ikimpuza na Jean Marie nuko ari hiyo ingozi nuko abivuze mugabo bangira nti turashobora guhuza ijambo jewe niyo abakeneye araza kubasaba telefone ngaho muri Voice America muyimuhe mumuhe telefone yanjye je ndakoresha Facebook ijanye n'izina ryanjye rero Francis arashaka kuyiraba ko turashaka kuganira icyo kintu cuko imigwi imwe umengo niyo itsi imbere y'ibyimbiro umuntu wese ashoboye kuvyuka ngo ndagize umugwi ngo ndondera abanywanyi nico cyo kumva umenga icyo uganije cya mbere ni ukuvuga ngo ndafise abanywanyi ngo ngwiki twebwe siko twabyiyumviriye byo byiyumviro mvuga si ibyiyumviro kubivuga ngo ndiko ndongera abanywanyi ngo kubwira ngo ndonke iki oya nta na kimwe nshaka ko habanza kuba uwo murindi wo kwiyumvira tubanze dukuzanye mu bantu baciye ubwenge twumve icyo twokora ubwo bucuti tubugire ubugenzi bwose mu buzima bw'abantu hanyuma biduhe urukundo rutahoraho nico navuze nti tuve ku rwego rw'abantu ariko barondera akazi ahubwo tuje kugwenga ubwo kuzana ibyiyumviro ivyo rero nibaza yuko Jean Marie arashobora je kumvugisha aciye kuri telefone cyangwa aciye kuri Facebook cyangwa ashaka nk'umuntu yitwa Francis mugabo nta nguvu nimwe twe turiko turarongera mu kintu cyitwa umugwi sico ubugwi bw'umugwi hari imigwi myinshi nga muri igihugu gifite abantu benshi cyane ibyo mugabo ugiye n'ukicara isaha yose udashobora kuronka ikiyumviro bakubwira cy'akamaro kandi buzuye amasare buzuye hehe bari kora abantu buzuye bambaye amabara y'ibitangaza ikiyumviro cyakuye uno munsi rero Jean Marie turiko duhuzwa n'ibyiyumviro tuvuga naho yo bari we naho n'abandi wanje sigeneye kugira adresse turashobora gutera inkuru ugasanga turaciye bugufi kandi turageze ku kintu bivanye n'icyo turiko turarondera tugamije ko mu myaka iri kiraza.
Murakoze Jean Claude araduteye akamo. Jean Claude irindi zina nahuri. Jean Claude
Sadiri Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyantare mu kagari ka Kirwa mu mudugudu wa Kinyarambe.
Ikibazo cyangwa intererano ntitukumva neza, urashaka kwigirayo kugira tukumve neza ukigira yahuri?
Banje ndi Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyantare mu mudugudu wa Kinyarambe mu kagari ka Kirwa.
Munyarutse niba mufite icyumviro cyangwa ikibazo.
Banje gushimira aba bagabo abasenga nawe ikintu gikorwa cyiza bakora igikorwa cyiza cyane ku banyagihugu b'u Burundi bigomba kubagirira inyungu cyane kuri bo kandi bakongera n'imbaraga cyane cyane bakibanda mu rubyiruko urwaruka burya nicyo niyo majyambere y'igihugu bashyizemo imbaraga bakaribo bongereramo cyane bakabasha kubaha impanuro nziza n'ibikorwa byabafasha cyane kandi ntibagume wenda bagatera n'intambwe bakagera mu bihugu byose bakomeza kurenga imipaka nabyo byaba ari byiza cyane ndetse n'abashinzwe ko bakomerezaho cyane kabisa tubari inyuma natwe ntabwo kwema kuwakurikirana no mu gihugu cyacu wenda cy'u Rwanda wenda akabajyamo bakabasha kuwakora ibikorwa byiza no mu bindi bihugu dutozohana imbibi East African Community muri rusange.
Murakoze.
Namwe murakoze cyane.
Yego. Ruhu Gwinda nawe nyene ari ku murongo wa telefone.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe. Ufise kibazo cyangwa intererano?
Hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo.
Yego.
Nabanza nkabashimira ko mwikaze muri iki kiganiro.
Murakoze.
Noneho nashimira abo bantu kuko bafite igikorwa cyiza cyane. Kuko burya urubyiruko rwa Afurika yose ukeneye abantu nk'abo bagenda barutera inkunga mu bitekerezo burya icya mbere si n'amafaranga bakagenda tukwigisha no kubana neza n'abandi. Noneho
halo ndakumva unyarutse.
Halo
halo halo ndakumva unyarutse uheraheze icyumviro cyawe. Nibaza ko Ruhugwinda twamutaye ku murongo wa telefone. Eka tugaruke ku mutumire wacu Francis Rohero. Umuntu yitegereje Francis izi systeme no zita systeme muri Afrika ziri ku butegetsi zirakomeye cyane zashize uburyo bukomeye cyane bwo kwikingira. Uhaza wese acakoresha ubwo buryo naho mu ntango yoba yarafise umutima mwiza maze kuhashika asanga ubwo buryo buriho bumufasha bugafasha n'abantu bamwegereye haba kubifatiye ku bwoko ku ntara no gushiraho abantu bamwijukira. Mwamye muvuga ko akeneye umuntu afise umutima wo gukunda igihugu. Izo systeme ni kiye kizozikuraho muri Afrika hakaboneka abantu bakunda igihugu?
Ego Fidel jewe nkunda kuraba y'umuntu umusore canke inkumi agomba kugira urugo agomba gushinga urugo arahaguruka nk'umwinondwi akabwira ababyeyi ngo kwa gatandatu je ngomba gushinga urugo ngo nimumfashe urubanza. Akenshi umuntu usanga urugo bazo kubaka ari babiri aragisha inama umuryango akabwira abagenzi bikamufata nk'imyaka ibiri ariko arongera uburyo kugira bitegure kandi ukabona ko agira komite akabyitwararika ari ibintu bibaraba ari babiri. Igitangaje rero nuko muri Afrika iwacu politiki umengo ni kintu dukwegera kwa kanya kuko umuntu yashoboye kuvugira kuri radio rimwe kuko umuntu hari ahantu yagiye akabona abantu bamushimye agaca yaduka abantu b'imiliyoni 10 ngo ngira ngo jewe ngo ngira nite muri politiki. Akenshi rero bamwe bagiye barahashika bisana giturumbuka ayo ma systeme nyene ugasanga afise ibintu byinshi ashingiye ko bataba batoza ngo bakacu bigasanga byose babifashe. Dukunda no gukoresha ijambo rivuga ngo igihugu ngo twagifashe n'igihugu twagifashe igihugu urumva ingene kiba kingana abantu ngo bagifashe n'abanibaza je ntabwo n'igihugu kiba cyabafashe mugabo bagira ngo igihugu twagicakiye. Iyo rero bagicakiye biba byumvikana ko ni nka kurya ko ikinyugu ni gucocakira urusyo urundi iyo bica bijana. Niho rero kenshi nibaza nti igituma twe turiko turashaka ko abantu tuganira ni gushaka ko uno munsi navuga mu 2015 nti nifuza ko umwana afise imyaka 13 yiyumvira ati mu myaka itanu iri imbere mu 2020 je nzoja gutora mbega nzogira iki. Naho twafasha tukavuga tuti reka tumuhe ibyo asoma. Benshi rero bazi ko politiki ari ukugenda ugahara nawe ukagwana mu matora kuyatsinze byose biba bimeze neza kwico wihutira ari ugufata abo mwahangana ukabarunda mu busho ukuzuza hanyuma ugacakira amahera utari kuribaza uti mbega iki gihugu gikura peteroli hehe ubwo abayizana bagirana amakontra yahe n'abategeka ubwo jeho nibazo hava abantu igashanye bambwira yuko ntakoze icyo nshaka ibyo bazoca banshira aho bashaka. Mbega ibi bihugu byacu uburyo bibikura hehe? Ni ibintu byinshi rero akenshi usanga biri mu bwite ugaca usanga abantu b'umugambwe munaka umugi wabo barakumiriye abandi bari imbere yabo kandi bari bafite ibyo bari kubafasha aho kugira ati mbega uw'incabwenge muri urya mugambwe wahahora ni umusariki akaza kutwereka aho bari barakoshereje ahatumye batembagara habaye hehe. Akenshi rero hariho ubwishime bw'imigwi aho umugwi munaka wakuyeho uwundi uwukekeza ukawuta mu kangaratete uwundi aho kwibaza uti mbega ibyo ko barya banyereye kubera iki. Harakwiye rero ibyo bari kuravuga ngo ni umuntu je sindana bifata ko ari umuntu hakwiye izindi sisiteme zishasha zifatiye ku bwenge zifatiye ku bantu bagira bati ubu turi benshi dukeneye guhuza ubwenge bw'abantu benshi. Uno munsi twe turi ngaha hariho ibintu dukeneye kubaza uti mbega umuntu yabaye umushikiranganji kera ibi bintu yabibonye gute abibaza kwiki ugasanga turagura umutima kugira ngo tubazanye. ndegi bintu birengeye amatora bije muri ibyo bintu ama system financier yo hijya no
mu hera heze tura yego
kugira ngo ubutegetsi bugende neza
murakoze murakoze yamutumira
nibaza kwa henshi arizo twopakira ko abantu batekana ahubwo
twungu
bumwe
murakoze
umutima urukundo tusangira iki gihugu
murakoze mu tumire wacu Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyimvye muvuma Orange twako turavuga ku bijanye na politike muri Afrika ku harabibaza ko benshi binjira muri politike muri Afrika kugira bibabera uburyo bwo gutunga kwitaho ineza y'abanyagihugu turashimiye abagize uruhara muri iki kiganiro baduteye akamaga bazi bibazo gashikiza n'ivyimvyo namwe simashobora kudukurikirana tubifurije ibihe byiza no kwandanya mudukurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
Fideli Niyongabo urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.